Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Bubandanya kumviriza Radio Indundi Culture akaze mu makuru twabateguriye aya nayo tuyahere kuri zingingo nkuru nkuru. Umuntu umwe yitavye imana barenga 10 nabo barakomereka mu isanganya ry'imodokari yishira hamwe yunguruza abantu n'ibintu adonayi yaterija mu gisagara ca Bujumbura mu gatondo ko kuri uyu wa mbere ku mutumba wa Bake komine Butaganzu intara ya Buhumuza isekanye n'ipikipiki. Na ingingo yo kubomora utuzu twidandarizwa tubakishije imbaho iherutse gufatwa n'uburongozi bw'intara ya Bujumbura mu ntumbero yo gukinga imiriri imaze iminsi turira amasoko n'ibindi bibanza irikirashigwa mu ngiro n'abadandaza bo mu isoko ya Gitaza ni muri komine ya Muhuta muri iyo ntara nyene, ariko abo badandaza basaba ku kiringo bahawe cokongerezwa. Nayo rugomero ruto y'umuyaga nkuba gwa Kayongozi muri komine ya Ruyigi intara ya Buhumuza niriko rurakora muri kino gihe bivuye ko hari ibikoresho vyaho umuyaga nkuba wategerezwa gushikira vyapfuye. Murabimenyereye imisi yose ya mbere tubashikiriza inkuru ijanye n'inkino. Uyu munsi tuza kubabwira urukino bita Vovinamo Integral rukomoka mu gihugu cha Vietnam. N'ayandi ni mukanya hano makuru muri komo yashikirizwa na Jotamira Tuzi, Fadire Muhinga bw'ivyuma na Kofi Olivier Rubera Intwari.
Radio Indundi Culture.
Ubu naho inkuru imwe mwukwayo. Umuntu umwe yitavye imana abarenga 10 barakomereka mu isanganya ry'imodokari yishira hamwe yunguruza abantu n'ibintu adonayi yaterije mu gisagara ca Bujumbura mu gatondo ko kuri uyu wa mbere ku mutumba wa Bake komine Butaganzu intara ya Buhumuza. Abiyunguruza batewe impungenge n'igwirirana ry'amasanganya agize iminsi abera muri iryo barabara ni mu gihe hari haheze iminsi 10 gusa isanganya nk'iryo rihitanye abagera ku 9 aha bagasaba igipolisi nayo mashirahamwe yunguruza abantu gufata ingingo zo gukingira abiyunguruza. Ibuhumuza ni inkuru ya Pantaleo na Karotimana.
Nkuko vyiganwa n'abegereye ahabereye iryo sanganya mu gatondo ko kuwa 2024 myandagaro, ayo modoka ari ishirahamwe ryunguruza abantu n'ibintu adonaye yatereje Bujumbura igeze ku mutumba wa Bake komine Butaganzwa intara ya Buhumuza yasekanye n'ipikipiki yinjiye mu ibarabara ry'igihugu nimero 13 uw'inyonga ataravye ko hari imodoka iri kirarengana. Ubwo nyine wari karanyonga iyo pikipiki apfa ku musozi wa Bisinde yaciye yitaba imana, mugenzi we yarahetse kuri iyo pikipiki nawe akomereka. Ya modokari ya Adonai nayo yaciye yihereza ibarabara uw'inyonga agerageza kuyihumuza biranka iratebise ku musozi ikiracurama amapine araba hejuru. Abarenga ku 10 bakaba baciye bakomereka bikomeye, bamwe bacika amaguru ariko haba n'abandi batigeze bakomereka uretse kugwa igihumura. Nk'uko intwaro kuri uyu mutumbi vyigana, abakomeretse bajanywe mu bitaro vyo mu karere k'ubuvuzi ka Ruyigi hamwe n'ivyarema ndetse n'ibitaro vya komine Butaganzwa muriza. Nkomenya ko haheze ikiringo cy'iminsi 10 gusa isanganya nk'iryo ribaye mu ibarabara ryo kuva Bujumbura yahitanye abagera ku 9 10 nabo barakomereka, imodokari ya R Punctuelle barimwo igeze Igitega. Abiyunguruza bakaba batekewe n'ubwoba, bamwe bakitoga ko hari ukurenza urugero mu gupakira ndetse n'ayo mashyirahamwe nyene ngo kaba akoresha abanyonzi batagira uburambe kubw'imishahara mito atanga, ari naho bagera aho basaba igipolisi kijeje ibyo kuyunguruza. N'ayo mashyirahamwe yunguruza abantu nyene gukosora utunenge turangwa muri ico gisata kugira hagabanywe umurindi w'amasanganya ariko araba muri iyi minsi. Ibutaganzwa mu ntara ya Buhumuza, Pantaleo na Karutimana, Radio Indundi Culture.
Tukiri muri iyo ntara nyene urugomero ruto y'umuyaga nkuba gwa Kayongozi ruri muri komine ya Ruyigi ntiruriko rurakora muri kino gihe bivuye ko hari ibikoresho vyaho umuyaga nkuba wategerezwa gushikira vyapfuye. Ivyo biri mu cegeranyo cashikirijwe n'abashinga amateka mu mpera z'indwi igihe bariko baherekana ivyo baranguye mu karuhuko bakoze mu kwezi kw'indwi. Ivyo ngo bituma itangwa ry'umuyaga nkuba rigorana, ibi bintambamye kwiterambere muri ico gice. Aba bashinga amateka bakaba basavye ko hosuzumwa ibikenewe hamwe no gusaba uruhusha rudasanzwe kugira ngo amahera akenewe mu kurukora asohogwe. Inkuru ya Alice Ndayizeye.
Mu rugendo abashinga amateka bagize ku rugomero rwa Kayongozi mu ntumbero yo kwirabira igituma hari ingorane mu itangwa ry'umuyaga nkuba muri ico gice, bavuga ko basanze igice kimwe gishikiramwo umuyaga nkuba muri ico gice gishikiramwo umuyaga nkuba kitagikora haraheze igihe, ndetse n'ikindi gisigaye gifise ingorane.
Twabonye yuko hariho amakabine abiri mugabo muri izo zibiri imwe twabonye yuko itagikora kandi na maksesuari ya na nyene na jikora. Ikili chavo ni kanyinu kwa umulizo ziviri. Iyendi ya isi gaye na yon nyene fisiki wazo chili kore shijanye no kurengira muyaga mwa. Soki frene lo developuma socio-ekonomiki loka.
Kuba izo nkurikizi rero ku iterambere kuba muri ico gice aho bashinga amateka bakaba baciye basaba ko ho harugwa ibikenewe kugira ivyo nonekaye bikogwe hagasabwa n'uruhusha kugira ngo amafaranga akenewe ashobore gusohogwa
basanzwe bisaba yuko aba turabajyanye kanije hanyuma ni ivyakozwe giye kwitera kabone hakozwe ibi hanyuma hari ategarije iki kuko wikije da pendo kugira hazobe kwakira mu rundo ukogwa ndamaze kuba kwacamaze hanyuma kandi ko tubona ari ibintu byapfuye ibindi bitagikora basabye yuko oba inventaire y'ama equipement yapfuye hanyuma hakaba nka ini note iba adesakiye kuruwa kugira abe debloke amafond kugira habe ini rehabilitation.
Kubera muri kino gihe rero urwo rugomero rwahagaritse gutanga umuyaga nkuba vyifata kibanza abo bashinga amateka babona ko hokogwa ibikorwa vyihuta kugira ngo ibikoresho vyononekaye bisubirizwe gutyo umuyaga nkuba usubire utangwe neza nk'ankumanzi.
Ingingo y'ukubomora utuzu twidandarizo twubakishije imbaho iherutse gufatwa n'uburongozi bw'intara ya Bujumbura mu ntumbero yo gukinga imiriri imaze iminsi turira amasoko n'ibindi bibanza irikirashigwa mu ngiro n'abadandaza bo mu isoko ya Gitaza ni muri komine ya Muhuta muri yo ntara nyene. Ariko abo badandaza ubu bategekwa kubakisha ivyuma harabidoga ku kiringo bahawe ari gito mu gihe bavuga ko basanganye wagataye gato bagasaba ko ikiringo giherana n'uyu wa 27 uku kwezi co kongerezwa. Ni inkuru ya Odiro Nkejimana.
Turi hagati mu isoko ya Gitaza ama machine groupe électrogène n'ibindi vyuma biriko birahinda ku bwinshi biriko bifasha mu guteranya ivyuma byubako tuzo twobodandarize utuzu tubakishije imbaho natwe turiko turabomogwa naho biruko harutundi tuzu twobakishije imbaho tugihagaze bamwe watudandarizamwe baricurikiye ubwoba ni bwinshi ko bashobora gusamburirwa ku nguvu na rya hari ndongozi za komine Muhuta ziriko zica mu iyo soko kuraba ko atanzu imbaho itabomowe. Bamwe muri abo badandaza bavuga ko uburyo bwo kubakisha ivyuma babubuze
uhindura umutaho baye muremure natwe dufise nk'imitaho mito mito tuba dufise nk'umiliyoni 4 ugakuramo nk'imiliyoni 2 urumva ko haba hariho gereri baye rero kugira ngo uronka kandi gataye kisununura utusanga bigoye
mu guturisha ara amahera bahaya araboneka mu bisanga amatudanda cye nkironka amahera kugira ngo ufume twishe umutahe ubake none nk'ufise miliyoni 2 ahaya aragendagiza wumva yoronka yo kubakisha.
Abakorera mu isoko bakiri mu tuzu twidandarizo twubakishije imbaho harabarindiye kwizondongozi zo muri komine Muhuta zibashikira kugira bisigure hakibona
nateka ana turamwumviriza turakimusaba nawe yene batwongerekiriye ukiri ngo baduhaye ni gito
kubwabikiri ngo bahawe ni gito kubafisa gataye katisununuye bagasaba ko cokongegwa. Iyo ngingo ikaba yisungi yaheruka gufatwa na buramatari w'intara ya Bujumbura nk'uko yabishikirije kuwa 28 ukwezi kw'indwi umwaka turimwe.
Imiriro yaduka mu masoko kenshi usanga yabaye mu kioske yubatswe mu mbaho z'ibiti. Rero twasabye yuko hoba gusubiriza ayo makioske atuka yasubiriza n'ibyivyuma. Hariho amasoko batubwiye batanguye zo barazisubiriza. Twasabye yuko amasoko yose tuva muri ibi by'imbaho z'ibiti kwaja muri ibi kioske zikozwe mu byuma.
Ugusanura akazi uko bodandarizo hakoreshejwe ivyuma ho mu Gitaza kangana n'imetero imwe kuri zibiri bikaba kwara amafaranga yaba miliyoni 3 mu mafaranga ya marundi.
Radio Indundi Culture.
Amakuru twabateguriye arabandanya. Bamwe mu barundi baba hanze y'igihugu barajwe ishinga n'ubukene bw'ibigo bikoregwamo ubushakashatsi mu byo babishikirije mu nama bagiraniye n'umushikiranganje mu byajeje harimo ubushakashatsi mu ndwiheze aho bariko barabira hamwe icabo barundi boterera mu gisata c'indero. Bamenyesheje kwivyo bituma hatamenyekana impano rwaruka rufise zotuma igihugu gitera imbere. Ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi bukaba bwamenyesheje ko ikigo nk'ico hari kigiye kubakwa. Inkuru tubaza Diodone niyo nzigamiye.
Ikibazo cy'ubukene bw'ibigo byo kugiramo ubushakashatsi mu Burundi ni kimwe mu biraje ishinga Abarundi baba hanze y'igihugu bamesha ko ari agahombo igihugu, kuko adaheza ngo hamenyekane impano z'ugwaruka bw'u Burundi zofasha mu iterambere ry'igihugu.
Aha mu Burundi vraiment recherche sinibaza ko ikora cyane cyane iriho abagiye bantu usanga bose ingabirano kanaka akaba afise ahantu rero yo recherche yiwe hama iyo tarayiwe igaheze kaba developer igakura n'abasava bashaka kuboneka mu Burundi.
Uyu we yibaza nimba hari abanyamitahe bo bafise umugambi gukorera muri ico gisata.
Ariko nagira mbazi ikijanye naco n'ama centre de recherche laboratoire. Eske hari aba investisseurs privés bari prêt gushiramo?
Ubushikanganye mu byo bujejwe harimo ubushakashatsi bwemeza ko biri mu migambi itegekanywa gukorwa n'ubwo bushikiranganje. François Vyarimana arahumuriza abo Barundi ko ariko harakogwa ivyigwa kugira ngo ico kigo cubakwe mu nyuma geze kironswa abahinga bakorera mu bisata bitandukanye.
Mwagarutse kuca laboratoire national recherche ico twaraciyumviriye burya rero le travail est en cours ahantu batrankiriza. Ubu turi muri étude d'abord. Iyo étude tumaze kuyibona cha turondera amafaranga, turose amafaranga duca dutangura kubaka amatumobilize rero les différents chercheurs dans tous les domaines.
Nawo mushikiranganje aterekana rya rico kiho kizokubakwa canke uburyo kizotwara, ariko François Vyarimana yemeza ko uburyo bwo gucubaka buzotangwa ni banki y'isi. Gushika ubu Burundi bufise ibigo vy'igihugu bitatu bikorera hanini mu bisata vy'uburimyi n'ubworozi.
Rumwe mugwaruka rw'abigemego muri komine Kayanza rumenyesha ko akiri abigeme batwara inda batifuje bitewe nuko abavyeyi babo atabiganiro ndora gitsina bagira na kandi bakaba batazi ko hari n'amavuriro magenzi y'ugwaruka. Muganga Theodezi ndakengurutse ajeje kwigisha ugwaruka irondokarijanye n'amagara meza ku ivuriro rito rya Kinzobe asanga n'amavuriro magenzi y'ugwaruka hari abana batayijukira neza. Akabona ko abavyeyi n'abana bohimirizwa umwe wese mu bimwerekeye. Ni inkuru ya Jean Nahimana.
Muri urwo rwaruka rw'abigeme harabavuga ko kutagirana n'abavyeyi babo biyagondoragitse na vyabaviremo gutwara inda zitivujwe, ariko hakaba n'abandi bamenyesha ko bagira amahirwe y'ukoganira n'abavyeyi babo bene ivyo biyago.
Umwana na Morose nari mfise imyaka 15 nta nyegesha zijanye n'irondo ry'amagara meza nari nararonse.
Rende amazi kuronka impanuro zijanye n'irondo ry'amagara meza zirose ndazihawe na mama.
Abo bose bagahanura urundi rwaruka gukurikirana ibiganiro bica ku maradiyo, abavyeyi nabo bagasa sabga kubahuka kuyagisha abana babo.
Ugwaruka no ruhanura kuza turumviriza ibiganiro kuko birimo impanuro nyinshi, kuko iyo nza ko banarumvije nanje simba narashikiwe n'ingorane.
Abakiri bato bakwegera abavyeyi babo canke abavyeyi bakegera abana babo bahe impanuro zijanye n'amakaramel
kirinda zitevujwe zigabanuke kugwaruka no kugira abavyeyi bakaza barahanura abana babo.
Eka none umuvyeyi aruhira ivyifuzo vy'urwo rwaruka ahamagara abandi ba kubwiza ukuri abana babo atagukira uhande.
Nk'abavyeyi uruhara kaba dufise nuko twoganiriza abana bacu atakino na kimwe bahishije, ntibarindire kuzobibwirwa n'abandi bantu kuko bashobora kubibabwira nabi.
Pierre Claver Mukeshimana umuyobozi w'ishuri shingiro rya Kirimari mu gisagara cya Kayanza abona nawe nyene ko inyigisho zirondokarije ari n'amagara meza zogwizwa ku mashure.
Hari ama club sante abana barabigisha ibijanye n'irondokarije n'amagara meza bakabaha n'impanuro telling him. Nuko izo nyigisho zogwizwa ku bana nka bose.
Todozia ndakengurutse ajejwe ivyirondokarije n'amagara meza ku ivuriro rito rya Kinzobe riri muri zone Kabuye abona ko n'abavyeyi boronswa inyigisho ngo kuko muri bo hari ababera abana intambamyi mu kubabuza kuja ku mavuriro wa magenzi y'urwaruka.
Nk'abakiri bato baritura ivuriro ariko ntibaza ku rugero rushimishije ibijyanye n'irondokarije n'amagara meza. Abereka n'ingaruka mbi irimwe mu gukora imibonano mpuzabitsina hataragera. Hari ababyeyi batareka abana babo baje mu nzinyigisho tubaha kwivuriro kubera nabo nyine bataratahura, ari nacyo gituma usanga bamwe bamwe baza binyegeje kuko n'ababyeyi nabo nyine bosigurirwa kujyanye n'irondokajyanye n'amagara meza kugira ngo babashe kurungika abana babo kwivuriro kugira baronke izo nyigisho.
Todozia ndakengurutse agaheraheza amenyesha ko ku bagore babigeme baza gupimisha imbanyi hagati ya 4 na 5 ku 10 babarabigeme batarubaka muri komine Kanza n'intara ya Butanyerera. Jean Heimana kubira radio indundikirutuyo.
Radio indundikirutuyo. Ayavugwa mu nkino.
Mu munkuru y'inkino tubashikiriza imisi yose ya mbere uyu munsi tubayagira urukino bita Vovinam Integrale rukomoka mu gihugu cha Vietnam rukinwa hakoreshejwe bimwe mu bihimba by'umubiri co kimwe n'ibikoresho nk'imbugita inkoni n'ibindi urongoye ishirahamwe ry'ugo rukino Corneille Hakizimana avuga ko abakinyi bagwana hamwe bagaterurana ahandi bagatana hasi inkuru y'inkino uyu munsi twayiteguriwe na Olivier Kwizera
Vovinam Integrale n'urukino rwazananye ku mugabane wa Asia n'urukino kandi rusaba ubuhinga bwo kwikingira nk'uko bivugwa n'urongoye ishirahamwe ry'ugo rukino Corneille Hakizimana yerekana ko ugo rukino hanini rugize n'ubuhinga umukinyi akoresha kugira atsinde
ugo rukino n'urukino rusanzwe muri make kwikingira so kuvuga ko uhura n'umuntu ngo muri ko muragwana ariko n'urukino nuvuga nk'igihe wewe ubona yuko usa n'ugeramiwe ukabuzi ubuhinga bwo kugira ngo wigwane ko n'ubuhinga bwo gukina intambara mu bwanyi n'abantu rugizwe rero n'amajambo atatu bita Vovinam iryo Vovinam rero rikaba rivuye amajambo atatu vo Vietnam Viet gisigura abenegihugu bo muri Vietnam vo gisigura ubuhinga gw'ingwano uko ntikinwa hanyuma dawo isigura inzira uburyo umuntu akinamwo kugira ngo ashobore gusinda
mbega none ugo rukino rukinwa gute aha Corneille Hakizimana agira ati
muri make n'abantu babiri bafatana ku mubiri n'umwe imbere uwundi imbere y'uwundi hama mukagwana murabana nibije usanga umuntu mugwanira hasi uterurana guta hasi uwunda cha hejuru uwunda cha hasi hariho ingwano umuntu aza gukubita ingumu agukubita imigere agakoresha agakokora agakoresha nibindi bihimba by'umubiri vyiwe bivanye nuko abikoresha bikanyaruka mukagwana kuburyo umwe agerageza gutsinda uwundi
uretse gukoresha bimwe mu bihimba by'umubiri muri ugo rukino hari kandi nibikoresho nk'imbugita inkoni bikoresha mu gukina nkuko Corneille Hakizimana bandanya bivuga
mukagwana muhagatse canke mukagwanira ku isi hasi akaza afise nk'akarorero inkoni ndende canke inkoni ngufi canke icumu canke imbugita canke mupanga canke cyagikoresha bita monchako kukurumva binje babiri babiri umwe agafata nk'akarorero imbugita akaza cumita uwo wundi akaca mwigisha ubuhinga bwo girante kuyifata no kuyimwaka nimba ari ngumu akavuga ati nteye ingumi yi ndayikuzayo tekiniki mezuku cyane umugero uyu unye ndawukwepu ku canke ndawumwishuruku rero mu gihe wewe uyinshi misi kamfata urumva ko igitsindo cinji
aha rero utsinze aronka amanota bivanye n'ubuhinga yakoresheje
kuko kandi n'amanota aratandukana atandukana bivanye n'igihimba wewe ushitseko nk'akarere hari ikintu bita sizo agukubise sizo akagukura ku isi waruhagaze ugasanga uduze mu kirere ukacigushika utembagara urumva ko ari ubuhinga bukomeye
aha cyaronka amanota
aho rero n'amanota 3-4
urukino bita Vovinam Integrale rwazananye mu gihugu cha Vietnam aho ni ku mugabane wa Asia ugo rukino rwatowe no mu Vietnam Nguyen Loc Ihonai mu gisagara cha Vietnam aho hari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1938
na rero turangirije amakuru twabateguriye ndabashimire mwebwe mwese marume yateza abiri shimire Koffi Olivier Rubera Intwari yafashije mu buhinga bw'ivyuma aya makuru mu rekomendashikirizwa na Jota Miratuzi mubandanye mugira ibihe byiza mwese murakoze.